Imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa Mungu itariki 9 z'ukwezi kw'9 mwaka w'2018 muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresse yacu ni VOA radio yacu. Mwiriwe neza, kaze mu biganiro vyo kuri nusa.
Uwa mbele sinisanzura mu ishuri sinumva merewe neza kubera kenshi bagenda badukumira turaba twani two kwicarana n'ikintu cyiza.
Uyo ni Kaneza Capitolina, umurundikazi wo mu bwoko bw'abasango butaka bibita batwa, avuga ku gukumirwa kubera ubwoko bwiwe. Ni kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe abasango butaka, aho bavuga ko umutwa ari nk'umurundi nk'abandi. Inkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere, turagaruka ko kandi no ku makuru ya sport n'imikino mu majonjora yo kurondera uburenganzira bwo kuja muri Coupe d'Afrique des Nations mu mwaka uza. Turaganira n'abamenyesha makuru bacu batugire uko iyo mikino iri kiragenda. Kaze mwese ku radio Ijwi rya Amerika. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka ushitse mu gihe mu Burundi. Abasangwa butaka bavuga ko hakiri abarundi bamaze gutahura ko umutwa ari umurundi nk'abandi, ndetse hari nabo hari naho abatwa biyunze mu mashyirahamwe n'ayandi moko bagakorera hamwe n'abarundi bo mu yandi moko ibikorwa by'iterambere. Ariko kandi haracyariho abarundi babakumira bakabita n'amazina atabereye. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi.
Mu Burundi abasanga ubutaka bavuga ko muri rusangi ayandi moko ariko arabe ingeso yo kubinuba uko imyaka igenda irarengana. Inosama wikizi umutwe warongoye ishyirahamwe ICCD, ishyirahamwe ryita ku iterambere ry'inkewa mu Burundi, aratubwira uko byifashe muri rusangi.
Kera umutwa ntiyasangira n'abandi, ariko uno munsi ego barasangira, ariko ibyumviro byabo nabo bishikiriza ntibyakigwa nk'ingene iby'abandi byakigwa. Mu mashuri urwaruka rw'abatwa kera ntibicarana n'abandi, nari umurundi nawo akaca aheba ishuri akagenda. Kuno munsi biriko biragabanuka cyane mu bice bimwe bimwe.
Kaneza Capitolina yitegurira kwinjira mu mashuri ya kaminuza, avuka mu ntara ya Muyinga, komine Gasogwe, muri ako bw'u Burundi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bitamworoheye kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ko iminsi yagiye irahera bagenzi biwe bigana bagiye baraheba kumwinuba.
Maze gutangura mu ishuri mu wa mbere sinisanzura mu ishuri sinumva merewe neza kubera kenshi bagenda badukumira turaba twani two kwicarana n'ikintu cyiza. Turagira igihe hatane n'ishyirahamwe ryo kuturondera ifungurwa tugafungura ku ishuri. Nico gihe cari kibazo kugira turonke uwo dusangira kubera batwinuba.
Muri komine Buhiga abatwa barajijutse gushika aho bashobora kwitegurira imigambi y'iterambere. Abo batwa barashinze ishyirahamwe ryo kurima ibizinu ku mutumba wa Rudaraza, nk'uko tubibwirwa na Bucinda Emmanuel, umwe mu bashinze iryo shyirahamwe.
Ikizinu rero twagikunze kuko dufate nka twebwe abatwa nta mafaranga dukunda twarose yo kugura inyama. Ibyo bizinu rero nk'ubu nibyaramuka bibaye byinshi kandi ko butakiri mu ntango, izi zinu biroha ku bwinshi na wa mutwe ahora yinjira kurondera inyama arya azoyisumira hafi ngaha nyine mu iki kigo.
Uwo mugambi w'abatwa wo kurima ibizinu warakuruye n'abandi barundi bo mu yandi moko nka Reveriano Ndarugiriye wo mu bwoko bw'abahutu.
Kugira binzemo kuva tukiri bato twane dutemberana, ni nacyo gituma mu ishyirahamwe ryabo barimo bashimye kunyizera nkajyamo kugira ngo tubane nabo nta kintu na kimwe tudafashanya.
Nabo bariko barijurukira iterambere, bamwe mu batwa muri komine Bugenyutse bavuga ko uburaro ku batwa ari ikibazo gikomeye.
Kuba rurabona nk'amazu asa n'uwe n'amazu make, benshi tuba mu nzu z'intu z'ibyatsi, nta buraro bwiza dufise, turi bantaho nikora.
Bamwe mu batwa bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bafite n'ikibazo cy'amatongo yaga. Uyu ni umwe mu batwa wa mu kigwati kigwa mvura komine ntara ya Rwigi mu seruko bw'u Burundi
kirato cy'amatongo nkuye ari kwizero kuri zero nyine ntarega uharuguru yinyi kwege umuntu wese arosa akabanza yitunira mu nkuko nababo bana ntibarimigwa kumbati ntibarimigwa katumba none murabi bigene uri kwizero nkuko yotera inyumba tagatera igitoka gatera ibijumba nagakora kagori cyangwa duharage
mushiramwe CCD Yaranira gateka kinkewa bavuga ko ikibazo cuburaro kubatswa bakizi bakavuga ko bagiye kudodora aho hose bishoboka inosama wikizi arongoye CCD
tuzo semerera muri leta twazi ko leta itanga mabati itanga ibikoresho bimwe bimwe nimba bishoboka leta komine tukayitura akabashira ku rutonde kugira nabo baronke utusagazo tuzogerageza nabo bashire ku muzika
nako bijanye n'agateka kazina muntu abatwa baracaho hotegwa mu buryo bunyuranye nkuko bivugwa na Inosama Wikizi
kandi baza kurondera abakobwa babatwa kazi ngo bagiye kwivura imigongo amaze kumubyara ko akaca mubwira ati nduzohube nukumva ko je na wewe twarahuye urabyara urumva aho na nguhotera ubuzima nikiremwa muntu hanyuma amaze nababiri batwita bakavuga ati n'umuterambere umuteranzovu umudiga nyita kundi umutwa mwakugaranga kanje kabatwa ni micyo yacu yamatwa kubumba kuko mujya bumba ubutuma tugumana ubucuti mbutaka n'abasogokuru bacu sasa uno munsi bari kwatukura mu ivyo ibyo tufatanye ikumiko
abo batwa mu ntara zitandukanye bavuga ko abatwa batowe ngo baserukire mu nama nshinga mateka n'inkenguzo z'amateka iyo bamaze gutogwa atakintu kinini bagaruka kubamarira iyo baje bava iyo myidogo kandi iremezwa no mwishyira hamwe CCD ibugenyuzi mu ntara Karusi Fidel Antoine Semana kugije ijya America
uko muvyumvise ako karirimbo ni wa mwanya wa sport n'imikino muri za nkino zo gukuranamwo hagati y'imigwi inserukira bihugu ya Afrika kuri uyu wa gatandatu umugwi wa Côte d'Ivoire watsinze umugwi w'u Rwanda mugenzi wacu Claude Jean-Claude Munyandinda haratubwira uko urwo rukino rwagenze Jean-Claude uducira ku mayange ko n'ubyagenze
Murakoze cyane Oriane icyo nababwira ko uyu munsi ku cyumweru ikipe y'igihugu ya Côte d'Ivoire ikipe yitwa les Elephants cyangwa se inzovu yaje kuri stade ya Kigali Nyamirambo itsinda ikipe y'u Rwanda amavubi ibitego bibiri kuri kimwe n'umukino wo mu rwego rwo gushakisha tike kuzerekeza muri Cameroun umwaka utaha mu byo bita Coupe d'Afrique des Nations cyangwa se irushanwa ryo kwatana igikombe cy'Afrika cy'ibihugu aha rero ni jurnal ya kabiri aho u Rwanda rwatsinzwe bibiri kuri kimwe nkubwira ko igitego cya mbere cyabonetse ku minota 46 n'ukuvuga ngo haburaga igihe gito cyane ngo bajye kuruhuka ku makosa yakozwe n'umunyezamu Burije Kwizera n'umupira araherejwe na mugenzi we Haruna Niyonzima aho kugira ngo afunge ajya gucenga agiye gucenga rero asanga yugarijwe na rutahizamu Jonathan Koja uyu nguye asanzwe akina muri Aston Villa yo muri Ubwongereza hanyuma igitego cya mbere rero kiba kigiyemo gutyo bajye kuruhuka ari igitego kimwe ku busa Oriane hanyuma mu gice cya kabiri Max Gradel umukinnyi kabuhariwe rutahizamu ukina muri Toulouse yo mu gihugu cy'u Faransa atsinda igitego cya kabiri abanyarwanda batangira gucika intege bariheba gusa ku minota 64 w'umukino umukinnyi Kagere Medi rutahizamu wo muri ikipe ya Simba yo muri Tanzania yaje kubona igitego cy'impozamarira umukino urangira ari igitego bibiri kuri kimwe bivuze ko u Rwanda rurahakomeye
urakoze cyane Jean Claude Munyandinda reka dukubitire mu Burundi naho tumve mugenzi wacu Evariste nzikobanya nka muri za nkino nyene zo gukuranamwe hagati y'imigwi nserukira gihugu ya Afrika kuri uyu wa gatandatu umugwi nserukira gihugu w'u Burundi wanganije n'umugwi wa Gabon i Libreville kuri kimwe ku murongo mugenzi wacu rero nzikobanya nka Evariste mbega Evariste utubwira ingene ubwo rukino rwagenze wararukurikiranye
Inge rwo rukino rwagenze Oriane umugwi serukira gihugu w'u Burundi intama mu rugamba uri kukimira Libreville muri Gabon waranganije n'umugwi serukira gihugu wa Gabon igitsindo kimwe ku kindi nkuko rero umugenzi aje kubivuga ni muri za nkino zo gukuranamo kugira haboneke imigwi serukira bihugu idoje gukina nkino za nyuma zobera mu mwaka uza mu gihugu cya Cameroon igitsindo cya mbere rero cy'u Burundi cinjijwe n'umukinnyi Saido Berahino asanzwe akina mu gihugu cy'u Bwongereza mube bita professionnel urukino rurabandanya gushikaho rero umugwi serukira gihugu wa Gabon mumenyereza afata ingingo yo gushiramwo umukinyi Emerick Aubameyang nawe nyina sangwa kina muri Arsenal mu Bwongereza niho rero uwo mukinyi yaza kugombora ico gitsindo ku munota wa 70 gusiga minota 20 kugira ngo rukino rurangire no kuvuga yuko bwaba Burundi yabanagabo bararanye inota rimwe rimwe
mbega none mu migwi Burundi burimwo imigwi ikurikirana gute
muno kugira ko Oriane mu mugwi Burundi burimo n'umugwi je mu gifaransa cyangwa giye mu kirundi aho rero uri kumwe n'umugwi cyo cyagihugu wa Mali ku Burundi Mali Gabon hamwe na Sudan yepfo gushika ubu rero muri iyo tsinda je Mali niyo iri mu kibanza cya mbere n'amanota 6 mu kibanza cya kabiri ari mu gukiro cya gihugu w'u Burundi n'amanota 4 Gabon niyo 3 iza mu kibanza cya 3 n'inota 1 mu gihe rero Sudan nayo yepfo ari ya 4 atanota na 1 ifise
none ko vyanganije u Burundi na Gabon igikurikirana ni gike
igikurikirana nuko iyo migwi ibandanya gukina baracyari mu nkino za kabiri mu gihe iyo migwi yose uko ari ine iteza guhura nuko uvuga ko iteza gukina inkino 8 ubwo kubanza nuko kwishura mu gihe rero byobandanya gutyo umugwi wa Mali ubwo umutsinda bino bihugu byose ushobora kuba uwa mbere ushobora kugira amahirwe uba ari umugwi wa kabiri nibyo kurindira rero nitwavuga yuko u Burundi hari ikintu kiboneka urakora cyo gufasha ushobora kuja mu nkino za nyuma za 4 kuko kuva u Burundi bubaho utaraja muri cyo gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi iserukira bihugu
muri rusange none abakinnyi b'igihugu cy'u Burundi bakina bate barafise ishaka barafise intege nyinshi ubona bakina gute
abakinnyi b'u Burundi umuntu agerageje kuraba bagiye gukina ubu kinyi bose bisumamwo mu bihugu byo mu karere kano ku mugabane wa Buraya ahantu kugira yuko harimo babiri baje bava mu Bwongereza hanyuma amikoro y'igihugu ntibiboneka neza ko ashobora kubafasha gukina n'ikimenyamanyo nuko atamukinyi n'umwe yagiye avuye ibutumbura bose baje bava mu bihugu iyo bakora bimwe bita professionalisme hanyuma federation y'umupira w'amaguru yaragerageje kuko amatwi adusumira nuko mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama bavuga yuko hadashobora kuboneka Fred Misho yari gutuma umugwi serukira gihugu uva ibujumbura ugana igihugu cya Gabon ahantu kugera yuko wari umaze indwi waragiye kuko watwiye kuba Imana uheze muri Ethiopia aho wakinye urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Ethiopia binganya igitsindo kimwe ku kindi aha rero icyo umuntu yavuga nuko mu bijanye n'amikoro hariho abafashije atuvuga nk'umukinnyi Saido Ntibazonkiza akina mu bihugu bya Buraya yashoboye kurosha ibyambarwa abo bakinnyi iwe no kwita amatraining kuko uko bari bagiye byaboneka yuko ari umugugiye udafite uburyo buhagije
Saido yarakoze cyane gufasha bagenzi be urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka ndashimiye cyane kandi na Jean-Claude Munyandinda mugenzi wacu mu Rwanda muri Kenya
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kwa Nyaburungu. Mugenzi wacu Jerome Niyonzima arakidushikiriza.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika. Banyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
bakunzi biganiro vya radio ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka kuvyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi y'Arusha abatumire ni babandi nyene babiri hari honorable Alice Nzomukunda arongo y'umugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri honorable mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije natumbiriza
kaze kwa Nyaburunga
murakoze cyane
murakoze namwe turi kumwe kandi na honorable Tatiese Sibomana numuvugizi urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndabaramukije ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi harimo ipronate avuga rumwe na leta kamwe n'abana ya FNL ya Gwasero n'abadasigana handa bavugira ntubavugi
uhabugo bakuvugira badasigana
kane ngabarundi na
urakoze
byari bitegekanijwe mu ibwirizo muri mu masezerano y'Arusha byarashizwe mu ibwirizo shingiro kuko mu ntango ico gihamba ico gisata navuze gihambaye nkuko arico nanone bashigishingira ko ikintu cyo tuma haba umutekano muke ukutumvikana ukutanywana mu Barundi ko ico kintu bocirinda niko rero byagenze mu mabwirizo shingiro y'uno munsi ibyo bintu byarahagazwe ko cyane kugira ngo ibyo bintu cyane cyane byo kugabangana ibibanza mu mwoko bigume birimo kugira ngo bahungabane
ibyiza shingiro rihari uno munsi ntacyo rihungabanya ku masezerano y'Arusha
ukubwo nabisomye ntacu nabonye bihungabanya kuko bayashize ivyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitoko mwakomwa byarashizwemo
urakoze honorable Tatiana Sibomana uvugiza amizero y'abarundi
cyegoze mu gihe umutekano paragerageje mu gipolisi no mu gisoda naho nabonye na manya tabutse mugabo kamwe bari bagerageje mu iperereza ubuho baraye barukuye yego iza shingiro baririmba bararukuye mu nzego z'umutekano bisigura ko biperereza tizoba
ubuze ngo bararukuye nibande kandi
bashije bateguye shingiro areka aya wewe wari toye n'ubwo wari wariteguye iki cyonye ni wibaza yahendwa abana ngo reka tubandanye urumva ico kiringo rero urumva n'idori cyari gito mugabo abatwaye ico gihe baragerageje ibitu ibi mwavuze ngo byashizweho bisigaye bishigwaho non pas uko amasezerano y'Arusha yabishaka nkuko abo babihurije ko bari bavyumviriye bagomba ko bigenda bubishigwaho nkuko CNDD-FDD tibishaka abantu babijamwo bashigwaho kubera icyo basana cyabahuriye ko n'umugambo CNDD-FDD
ariko amasezerano y'Arusha nta na hamwe ariko arakurikizwa rero
barakubwira bati hagiyeho intuzeye Conseil d'Unité uye inama nkuru jejwe kibazo cy'umwe bw'abarundi hagiyeho jejwe kuraba ibyo
nyabwo ukinga no kugwanya
ukinga no kugwanya ati hariho umugwi ukuvugana kuri
no kunywa
n'ikintu nagira nkubaze
none iyo migwi niriho
uzi soma amategeko erega gushiraho umugwi si byo bihambaye urazi ingene uwo mugwi wa Sever wari wazanywe mu masezerano y'Arusha ingene byaca bijana na parke na sentare nibyo biri kubira koko amategeko yonyine yateza kugenga Sever ntahahuriye n'ibyari byaranditswe nayo bitwa ngo baratoye muri sansi ya Saint David si ariko arakurikizwa ubu kuko hariho ibintu byinshi biri muri iryo tegeko washaka byatowe
nazo ariko akurikizwa yapfuye hene we
ndumva baravuga nk'abantu umugwi w'abantu batanu w'aba expert
abahinga
baza gufasha Severe bati kugira ibintu be credible hariho kana mderege hariho ingene babikora ivyo mitegeko ryabo baranditswe none abo bantu bariho hari ingene bavuga ati mutegereza kwerekana mu mategeko bakorera aba inzego ziraba abantu bazoza kuvuga ingene byagenze baba baza kutemwanya baba baza kugira ama deposition ivyo bintu biriho bref c'est pour te dire i uko Arusha yari yabipanze siko biriko birakoko haba muri Sever
Arusha yari yabipanze
neza
yego
cyane Sentebe
abantu rero abantu basinyarusha bashira kutwi bakangononono bari bihenze
Oh ya, nonja nao, banzo rekenda kwereke evaluation dabo. Urumva rero ibivyo se byitwa ngo biriho. Biriho bikurikije ugushaka n'intumbero ya CNDD-FDD, kibiriho bikurikije intumbero ya Arusha. Muvyo bavuze bavuze bati umuntu umurundi amaze gutwara imyaka 10 aba yarusha. Agitangura ariyeza nk'umagazi w'intama agakora neza, mugabo ko amari imyaka myinshi. Acagwa muri vya bindi vyo kukwibona wenyine inyuma yewe nakagwikiwe agasanga yibagiye abantu
bagare ko ibyo ku ruhande
wa ati rero niho havuye ku gufata ikiringo ibiringo bibiri by'imyaka 5 baranandika neza ko ta president w'Uburundi asubira kurenza imyaka 10 ati kubera arushi ariko gutegetse bivyari bindi acabona ko abo bakorana bonye nari bo bashoboye agacaje muri ya exclusion
Honorable Alice Nzomukunda agakana iyo bavuga bati muvuga ngo byateruye biva mu masezerano y'arusha bijya mu bibiza shingiro ati mugabo haraho usanga uwateruye yateruye bimwe bina
kabisi
iyo mufasha gusa ntibishobora guca bibamwo
umutego kubera yuko no muri aya masezerano bari bategekanije ibintu bidakogwa ko barabitegekanije nabo nyine kuko babona bati niwe mushinge wa wama wa wabutekano wa yamahoro mu Barundi wa kwa kunywana umwumvikano ko rero ivyo bintu byitwa ko nabo nyine bari barashimikiye ko bidakogwa ko bitakozwe ko mbona ko ico gihamba kuvuga ngo ndego nje ndiko ndabivuga nje ndiko ndabivuga hanyuma rero mu gihe twebwe tuvuga duti ibyo bintu bihambaye gushika ubu nivyo tuzoguma ducungererako kuko nabagomba kuvuga ngo tubandanye tubiharira nizampari zidahera uri kuraraba iyo hageze ni nitogwa risanzwe ingene bitera inkureka ugasanga hariho abantu bamwe bagira bati iki atari jewe ndakibajijwe ntigishobora kuja mu ngiro ibyo bintu rero nibyo tudashobora kuza turashigikira
nubwo mu kuya amasezerano batanze akarero kuko imyaka 10 bavuga bati nawe imyaka 10 umuntu ari ku butegetsi no kuruha kurajamwo iki nicyo gituma tawurenza ibiringo bibiri by'imyaka 5 ako kantu none karateruwe karaza mu bibiza cyingira
nibaza ko kateruwe kuko mu bisanzwe ibiringo by'umukuru w'igihugu cyangwa ibiringo by'uwundi uwo ari we wese abarundi bashinzwe kuvuga bati niyo myaka 5 kongera yindi 5 bigenda uko abandi mu bindi bihugu bagashima ukundi kuko turaze mu bindi bihugu aho atani yo myaka 5 atani 10
narenga kuba gateruye
nibaza ko ari umwumvikano w'abarundi kurya bavyumvikanye iyarusha bari abantu bashika 100 cyangwa 100 babarundi baserukiye abandi nibagenda bagasigura bati tubihindure gutya ama bakabijana muri referendum abarundi bakabitora bizogenda gutyo mbwa muri uyu mwana uko twari twabyumvikanye ko ico gihambaye twavuze ko tudakorako twarakizanye kiri mu mashimo
manini mu byo mwari bavuze yuko inkomoko y'amatati harimo ama
inkomoko y'amatati
harimo ivya politike akamo ni ivya moko inkiba za politike zirubahirijwe
zirubahirijwe cyane kuko baravuga bati imigambwe ifise kuko mu migambwe barazi ko bategeka bategeka no gushinga umugambwe amoko urinda kubufise ukwangana no mu gutegekanya intonde zabitoza barabivuga neza amoko arinda kubamo
kuvuga ngo
wa mugambwe wa politiki mu gutondekanya liste zawo intonde zawo izorinda kurabana ya moko murumva ni umugambwe hakaba na moko ni kuvuga rero abazoshobora gutogwa bakitoza hazuba baserukiye iyo migambwe yabo bakongera bagaserukira nayo moko
iyo ngendo yuko utsinda ashaka kwikumira ko byose ntayiriho
iyo ngendo ni mbi kwikumira kukumira uko ariko kose ni mbi ni ngendo mbi abantu bari mu butegetsi barinda gusabikanya ubutegetsi n'abantu bose abantu bo mu moko yose bo mu ntara zose nico gituma hariho sena ijejwe mu bisanzwe kugendera cungera abantu era bako amoko yose aserukiwe
narazose
serukiwe
mu myaka 5 zo bihejeje ku
byo byo o
yategeko batekereza kuri yari ari
yategeko mu mategeko sena ibikogwa ijejwe umuntu rero ari muri sena akabava mu bwoko bw'abatutsi cyangwa akava mu bwoko bw'abahutu ntahagararire ivyo bintu kandi bitegekanijwe niwe ariko aratakaza
kandi aserukira umugambi
yageje ni kamuntu umuntu
yagiye aserukira ubwoko aserukira sente
aho je
ko ne nabazana tere batse
aho umwe wese ari genda kugahanga kiwiwe mu gihe
yaje kuvuga ne
gihe yatowe aserukira
umugambi gute aserukira umugambi
ivyo o ivyo o igihe yatowe yatowe arinda gukora akazi ajeje atagakoze nta wundi muntu ushobora kurondera gutako ikosa bite kuba kuba twatoye boba batari kubakora
kandi bagiye
gukora kugadena na nabe ari senzo mukunda amasezerano yarusha ubu yobandanya ari ngikitegererezo cyangwa umuntu ashobora gukoresha ibyiza cyangwa cyonyine kuko yakomoka ko
yarafashije cyane ibintu byinshi ategeza kuguma ariho kuko nizindi nayandi mabwirizwa yabayeho yama ariho kugira ngo umuntu ayakorereko ayarabe mu gihe ho bahari kintu atatahuye neza agomba kumenya inkomoko yacu ko yafite rero cyo yadutejeje ko intambwe ni ngombwa yuko aguma arahantu
amere nka yabitswara umuntu azararunga
niko kugira ngo umuntu azararunguruka mu gihe cyo batiriko turaja ku handi rwacu ego
urakoze
kuko ibwirizo nshingiro birayafisemo izana naho yaroye
Honorable Tasiano
iyo nama itaraba ngo bumvikane ku co hinduka
inama ihuza abanyapolitike
bo bose nizo nzego kugira bagiye kubiganira ikubiye bagiye kubiganira
ati barabahamagaye baranga
nagira nkubwire ko namwe aje gushigura abaje gushigura ibiriza shingiro uwo muvuga mu mwizero nta no uri muri leta nibigeza mu ndu
baranse
urumva rero nemugume muza muravuga ibintu mu bicisha
iyo baranse
muguhera heza rero turazije byose aya masezerano naye barundi leta zamaze abisekanye imigambwe iri ku butegetsi yama yahindaguritse ariko arasubizwa ibuti kumbere n'abari ku butegetsi ubukunyugu zabo kandi
bazokwamaga kandi ariko araterugwa ashyirwa mu
igihirizo ivyo byavuzwe na Alice nibasanga abarundi bariko baratwumviriza kuko ni turiko tubwira ibijuju reka twivugire iby'iwacu jewe mvuge ko atari uko biri nabo baririmbe ko ari uko biri Abarundi
bazakora ariko wewe
oya vrema
kuri ukana kuri utawigize ijambo
hazaza oya mufasha ne ari se oya
sikora gutu
sishora gutuka oya ditu
oya vrema
sishora gutuka
bangwe
oya je ntubi urabiri barira abandi je
oya bamusonera abantu
utirengiri mabwirizwa amasezerano yacu ntiyagiye mu bibiri yasingira
twaririmba
nivyo se nta yagiyemo ariko asubizwe buti ukeneye ko tuzobisigura inoze ngingo kuyindura uraduhamagara iki kibazo nikizuva giheze kuko nkuko umuganwa atari umugane dovero barasubira bimvuze atagira ubukuru nyabwo iri bavuga ngo ivyintware nibiki bitagenze neza iza ekonomi ntibipfa biteye imbere ivyo butungana ntibitere imbere ariko gituma mpera heje mvuga nti amareta yama yahindutse migambwe yabisikanya ku butegetsi uwo munsi n'ubu ejo hazoza ubundi mugihe aya masezerano barundi benshi bakibona ko abafitiye akamaro bazuyasubiza umutamani vuwala akazoza kaya masezerano
reka ndagushimire honorable Tasiano Sibomana ukaba uri umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi
murakoze kuntumira kandi ndashimiye n'abatwumviriza
nshimire kandi honorable Alice Nzomukunda arongoye umugambwe ade urunani rw'imbuga kuri
murakoze kuntumira no hanyuma nzoza
yakoze
nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye muranige mu banki no mu byanyu naho gutaha
kwa nyaburunga
cyari kirameshejwe na Jerome niyo nzima
kwa nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio ijwi rya Amerika
Suti banywanyi namwe bakunzi bizwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Murakoze cyane mwese, hano naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha. Muri studio Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndashimiye na Fatuma Kararari Masia dufashije kwegeranya bino biganiro, na Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabashimiye mwese.